Iyi mwavane radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Mwewe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio 18 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Jewe ndafise umwana nashaka gutanguza ku ishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babiganda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu.
Uyu ni umwe mu bavyeyi w'umurundi bavyeyi b'abarundi baba mu nkambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania afise amakenga kubijanye no kwigishwa kw'abana biwe mu gihe botahuka mu Burundi giturumbuka. Nimwe mu nkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini anayandi makuru avugwa mu karere turabashikiriza. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Turahera muri Zimbabwe. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe bitekanijwe ko afubwa mu mpera z'indwi inyuma yaho ikiziga ciwe kizoba cavanywe muri Singapore aho yafiriye ku munsi wa gatanu. Aya makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa perezida ryo ku munsi w'Imana. George Charamba yashikirije ko ikiziga ca Mugabe citezwe gutahukanywa muri Zimbabwe ku munsi wa gatatu w'indwi dutanguye akazoca afubwa ku munsi w'Imana. Ariko ikibanza azohambwamwo ntikiramenyekana mu gihe umuryango wa Mugabe na leta ya perezida Emmerson Mnangagwa batarumvikana nimba yofubwa mu itongo ryiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Harare canke ku cibutso cy'ababohoje igihugu kiri ku murwa mukuru. Mnangagwa yategetse ku munsi wa gatanu ko Mugabe agandarirwa ariko ntiyatomora igihe cyo kigandaro kizomara. Mugabe yafuye afite imyaka 95 kandi yatwaye igihugu cya Zimbabwe imyaka 37. Riek Machar arwanya leta ya Sudan y'umanuko yitezwe mu rugendo rwa mbere ijuba ku murwa mukuru mu biganiro na perezida Salva Kiir kuri uyu wa mbere. Nk'uko amakuru iterukanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye guhabwa na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Umuvugizi wa leta Michael Makuei yashikirije ko Machar agiye kwicarana na perezida Kiir baganire ku bibazo byose bigisigaye kuganirwa ko mu mugambi w'amahoro. Uyu mubanano uje mu gihe ukwezi kw'icumi na kumwe kumvikanywe ko mu masezerano yo muri 2018 ko habwirizwa kuzoba harabonetse leta ihurikiyemwo bose kwegereje. Perezida Kiir ntiyari bwigere abonana na Machar kuva bahuriye i Vatican mu kwezi kwa kane igihe Papa Francisco yatangaza makungu mu gusoma ibirenge by'abo bagabo babiri basanzwe bagirizwa ibyaha byo mu ntambara. Abantu bashika kuri 20 barishwe mu bitero bibiri mu buraruko bwa Burkina Faso kuri uyu w'Imana ejo mu karere kasinzikajwe n'ubwicanyi bw'iterabwoba. Amakuru ava mu bategetsi no mu gisirikare niyo abitangaza. Imodoka imwe yari itwaye abantu n'ibintu yaciye ku gisasu mu karere ka Barsalogo igihugu cyahoze mu koloni bw'Abafaransa. Burkina Faso kikaba kiri mu bihugu bikenye ku isi kandi gihanzwe n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka wa 2015. Kuva muri uwo mwaka abantu barenga 500 baramaze kwicwa mu buraruko n'ubuseruko bw'icyo gihugu nk'uko amakuru yaturukanijwe n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP abishikiriza. Abatalibani bo muri Afghanistan bashikiriza ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yo guhagarika ibiganiro by'amahoro nabo. Bavuga ko intumwa za Amerika zari zahimbajwe n'ivyumvikanywe ko n'impande zibiri i Doha muri Qatar mu gihe tariki 23 z'uku kwezi kw'icenda yari yemejwe ko ariho iyindi ntambwe y'ibiganiro n'iyindi mihari irwana muri Afghanistan byoca bitangura. Mu itangazo washikirije ejo ku munsi w'Imana uwo muhari uvuga ko utazigera uhagarika urugamba kandi kwa Amerika izogaruka mu biganiro vya nkabikunda. Perezida Trump yategetse ko ivyo biganiro vy'amahoro n'abatalibani bihagarara inyuma y'ibitero igitero cabereye i Kabul cahitanye umusirikare wa Amerika hamwe n'abandi bantu 11. Iyo ngingo ntiyashimishije akarere kari karindire ko izo mpande zibiri zitosora neza urwandiko rwa nyuma rwayo masezerano.
Prokoze Aloise kuri makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse nshuti mwese ko mwumvira radio ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi ni kuri metero 19, 22, 31, 45. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM. Site ya internet nayo ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio ijwi rya Amerika naho ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Tanzania. Mu gihe Tanzania yari kiritegura cyategura umugambi munini ho guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, Mtendeli na Nyarugusu, amashyirahamwe yoyo ahamagarira abanyeshure kuja gutangura amashure yo mu mwaka w'2019 arangira muri 2020. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven.
Amashirahamwe Save the Children, Caritas na Plan International aliyakorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kuja kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za Nduta, Mtendeli na Nyarugusu. Amashirahamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina, imyaka, idini, ubwoko, ubumuga na karere. Muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'Amerika bavuze yuko bafise kenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari wose wohungurwa giturumbuka.
Jewe ndafise umwana nashaka gutanguza ku ishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babiganda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu. None rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure. Natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu se nta migambi usanga tuko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashaka kuduhungura. None rero turafise ubwoba cyane, hanyuma n'abana nyene bako batwiheza bakabona yuko ufise ubwoba twebwe ababyeyi ukacisanga rero nabo nyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba.
Nkuko tubibona turarindiye kuba twemereye ko abanyeshuri biga, turarindiye ikizovamwo ntacyo tuzi twebwe nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya. Turarindiye icyo bazo tubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza, abazi kwiga nyine bashuye amaso kubera atamahoro baziba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana.
Hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga. Ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuza kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa kuko nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ibyo nyine.
Ni ukuvuga cyenda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha n'ukuri n'amagorwa. None nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba badukubita inkoni naho bavuga ngo tujye ku mashure ubona bigenda gute, ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino. Cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati twihangane mugabo nagiye ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha ari tubona kandi twumva n'ukuri ni hatari biragoye.
Abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo.
Ndavuga iyo umwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga abana bakeneye ibikoresho cya mbere hanyuma ugasanga abana n'impunzi hasabwa ko baronka uniform nk'impuzu zo kujya ku ishure rero usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane nk'umwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye cyangwa ntitwizera neza ko abana bacu bazo kwiga bikagenda neza.
Mu buryo bw'ababyeyi hari igihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishuri bakabaha abana bose bareka kuryanisha abana twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mwibarabara.
Amashuri agiye gutangura twebwe nk'ababyeyi abana benshi usanga bafite nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforome sinzi bituma batanabaha niforome kandi ari abanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacyafuye n'amasabuni bakayatwima nk'uko bikwiye
kandi bafise icyo basaba leta ya Tanzania na HCR.
Nini icyo dusaba leta ya Tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumye uri hamwe bakaraba uko ingene bo bigenda kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishuri bari bakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga. Tubona ko mwanga ni umujuraguriko bamwe titangura ishuri abandi ni kwirukanwa twebwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka netwokora iki hagati y'ibi.
Icyo twasaba hanini mu njamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya niyo tuko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi je tukamenya ko nyine ari kugenda kugira ngo abana bacu ntibwo baratumwanye ngo gana ku mashuri baze bigire tuzoba tukugutya canke nemba ari kugumana hanye ne twagomba kumenya neza ko two kwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe.
Tukabasaba ko ari bakagira nti bakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso natwe ababyeyi tukaturiya mu mitwe y'abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira bo dushikira imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza.
Igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda hategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazatangura amashuri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendere. Icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeye kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'igihugu cya Amerika.
Urakoze cyane James Jovini kuri iyo nkuru. Tukivuga ku bijyanye n'inyigisho umurundi yigisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Professeur Leonce Ndikumana akaba yigisha muri kaminuza ya Massachusetts aheruka gutegwa agateka yashizwe mu rwego rw'abigisha bikirenga hano kuvuga distinguished professor mu cyongereza ari mu Bwongereza muri aka kanya aho yagiye gutanga ibiganiro muri kaminuza ya SOAS yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu Bwongereza afishe bya Amerika.
Jewe ni Twaleonce Ndikumana ndi Murundi navukiye mu Burundi muri commune Vugizo province Makamba hamanize mu Burundi ncandabandanya muri Amerika hama rero ncambananya gukora cyandonka kazi muri Amerika muri universite yitwa University of Massachusetts iri muri ville yitwa Amherst muri universite mporamwe bahera ku ntera gateka barampa baranyugura intuze ipete banyita distinguished professor naho ndi full professor urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor yacu muri universite yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko nabagenzi babishimye je kuri jewe byampaye ingufu zo kubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi iyo ugize umwete ugakora neza hanyuma ukagira n'Imana Imana ikaguhamagara ukashobora gukora iminsi yose rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze ari biteye iteka.
None muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo?
Je muri University ya Massachusetts rero ningisha ibintu by'iterambere hanyuma ni kuvuga ni na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu biva mu bihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusara biko bitera imbere binyaruka ibindi bidatera bikabigora bikabagora tukabigisha kandi ni n'amapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobora kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry ukomeze ibintu by'ubwirimizi ibyo nibyo nigisha haya makani nkigisha ibintu bita macroeconomy no kuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutundi bw'igihugu bwose bugenda ukigisha ni n'amapolitike leta ari ministere ya y'ubutunzi ari banki centrale banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntibyongerekene cyane abantu bashobora kuronka akazi hayima ushaka abikorera utwabo bashobora gukora neza ibyo je nivyo nigisha
nkora ubushakashatsi imbere ya kino kiganiro nabonye yuko wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye uyaha ibyegi bakorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nka Afurika nabonye nawe warayikozeho cyane ni iki gituma Afurika idatera imbere
ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri mwishyiramwe ry'ubunzi bumwe aricyo bita Nations Unies narakoze kandi no muri banki ya Afrika iterambere cyo bita Bank African Development tugiye ari kiri muri Tunisia muga igihe ntangwe gukora muri leta muri Nations Unies n'icyo gihe nakorera muri Ethiopia naronse akanya ho kubona yu ingene guteza imbere igihugu bigoye kucyo gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki centrale kuko naca mbona yuko uku bintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu bya Afrika nubwo ofisi cy'ubyiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura bisaba kuba kamabarabara bisaba kuba kamashuri bishobora kuba amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane birakenye umutahe kugira ngo birangure imigambi byakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imitahe imeze imigambi imeze neza barazi ingorane bafise bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngwara bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo
dusubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere
ego urakoze cyane cyuvuze ni jambo rikomeye gose kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha mu Burundi icyo noshobora kuvuga nuko Burundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho kagusanga rero jenda y'abantu benshi twiganye bari incabwe nke gose mbwa batashe kugenda mu mashuri yisumbuye kubera nta bibanza byariho wasanga baraje batoya abana batatu bangu bagiye tuba dutoye turindwa tugiye mu Rutovu baratora nka babiri bagiye muri seminari abandi bagiye muri atene n'ibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka baragerageje baheba kuba ataburyo bafite bwo kuronka kuja kwiga urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona uko igihugu cyarateye imbere rwose mu gutanga mu kubaka amashuri usanga ubu mu Burundi aho ugiye hose komine yose ifite amasegondere abiri atatu icyo bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi muhira
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwa akanukanya mukaza ku ijwi ry'Amerika
urakoze rwose hanyuma nashaka gusezera nawe ko aratwumviriza mugira amahoro
Nakoze mgenzi wacu Veniste yagiranye ikiganiro na Professeur Leonce Ndikumana ho mu Bwongereza Toshari mukarere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda aho leta zunze ubumwe za Amerika zafashije abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera kuronka ibiro by'ubuvuzi bifise ibikwiye byose. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yarari mu rubanza rwo kugurura ivyo biro aho umushikiranganje w'amagara y'abantu na ambassadeur wa Amerika bari bari. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi turi kumwe ku murongo wa telefone. Asumta, uraho neza?
Ndumva nkumva nabi cyane kuri ahantu mu murenge wa Ruhu wari mu karere ka Bugesera hafi y'i Burundi. Ndumva amarezo atameze neza, ndumva ntakumva. Niba ari kuyumva nababwira ko ari igikorwa Minisiteri y'Ubuzima yatangiye cyo gufungura za poste de sante kugira ngo borohereze abaturage kujya bivuriza hafi. Ni igikorwa bateye inkunga n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba baza bubakira amaposte de sante 8 ariko zizajya zikora ibintu byose, abagore bakazajya bahagarira bakazajya bapima indwara zose kandi igicuruzo kikaboneka ku kanya.
None izo poste de sante zaje gukemura ikihe kibazo, ibihe bibazo biri muri ako karere? Ndumva umurongo wa telefone utadukundiye nk'uko Santari yabivuze, aho karere ntikameze neza. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dukomereze mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu bacuruza amafi n'ibindi byava mu bihugu bituranye nka Uganda barahagaritse imirimo yabo, abandi bimurira iyo mirimo y'ubucuruzi bwabo mu gisagara ca Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abagikorera mu gisagara ca Rubavu bariko n'abanyegoma n'aba baganiriye na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana tubatega amatwi.
Iyo uganiriye n'abacuruzi batandukanye bo mu karere ka Rubavu baguha ubuhamya bw'ibura rya bimwe mu bicuruzwa n'izamuka rya bimwe mu biri ku isoko. Muri rusange bavuga ko imikorere ya benshi yahungabanye ndetse bamwe bahitamo kubihagarika.
Rero byarazamutse ntabwo rero ko byari bimeze.
Bo turaje urana mbere iciro byari hano. Kandi ko njye kurangura ikintu gasanga burije igihumbi. Burijeho bibiri. Bo rero ikintu burijeho bibiri nawe urazi kwagusha basukuka aho nk'isenkisha. Nzo ko numva uba barabyurije. Ariko tugiye ukabaza barangwa nawe ko twasanze iciro byarazamutse byarahindutse. Gunatwe rero tugurisha ibiciro bigahinduka gutyo.
Kwa kibazo niyo cyabugaho wera ko ari dolari. Yasabuga ko ari ikoko kujya kurangura ukabona ni uduze ni hagaze 2007 ugasanga yageze ku 8. Je ndo sageze ku 8.5. Ko umuntu arangura rero nawe ni kacuruza. Ari abaturanguza turagenda bakatubwira ko twatanze imari hende. Niyo ko ubwo yitenda icyo cyagaze 8 ugasanga cyageze ku 9 natwe turangura ku giciro cyagaze.
I'm going to go to the house. Ngo mu Buganda bafunze bajya kubisura. Nyine ukora ko mu Buganda rero bari bafite wenda kuba bakora icyo ducupa. Urumva ko babibasaba depanse nini mu gihe bazifitaga bambuka bajya mu Buganda basaba kuzenguruka. Bakubyakira ukagendana n'igihe. Ukibuka gusumba iterambere. Ugere ku ishaka ukagendana n'igihe.
Ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda rimaze amezi 6 riza ku isonga mu byakomye mu nkokora ubucuruzi bw'abatari bake. Bamwe baretse gucuruza ibyavaga Uganda batangira gucuruza ibikomoka mu Rwanda cyangwa ibiva mu bindi bihugu, abatarashoboye ibyo baricara. Icyorezo cya Ebola kimaze umwaka kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyahungabanyije ubucuruzi n'imibereho rusange bya benshi guhera cyagaragara mu mujyi wa Goma hagati mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Ni nyuma y'uko u Rwanda rukajije ingamba ku mipaka iruhuza na Kongo maze bikagabanya urujya n'uruza kuri iyi mipaka. Ku ruhande rumwe abaguzi baragabanutse ku kigero gifatika nk'uko aba bacuruzi twaganiriye babivuga, bituma n'igiciro cya bimwe mu bicuruzwa nk'ifu y'imyumbati kigwa.
Cyakora wenda ko ikintu bituma amafaranga cyane abura, ushobora nko kubura ku bacuruzi cyane cyane mubaye amavuta y'inka abagabo mpande bo bazaga kuyagura kubera ko baba batinya ya musorogo yabo ku isi gutwara cy'uruhinja. Ariko kuvuga wenda nk'umupaka bawufunze nta mukongomani waza barambuka ariko si cyane ku buryo nka wa wundi ufite intege nkeya atazi
kimwe nuko n'umunyarwanda afite intege nke itari kuhatiriza hagajya muri Congo kuko tubisarura amafaranga mu banyamahanga
amafaranga yose agaragaza amafaranga ubwo yabonekaga mu mwaka washize
sasa imbona dusigatiye amafaranga
n'undi 80 umunsi wose
ubwo nk'izi saha waba umaze gukorera hangahe
habonetse na 500 ubyo abagongo biharirwe mu isi nka 800
umunsi
umwaka ariko ngo washize ariko
none ubu ngubu ku munsi urasanga ari 80
gusengeje
ubona biterwa n'iki
ni amafaranga ubwo yabuze amafaranga mu gihugu yarabuze
abafunze n'imiryango babonye bibananiye hari abuzi nayo babihagaritse
ni benshi abakenye ni benshi
ni nk'abangavu
ni benshi cyane yaba ni hafi ya bose ni hafi ya bose natwe ahubwo tuzakinga
musigaye muri bangahe
ahangaha abafatikanye nk'ababiri rero abandi bose ngo wababana ntabaga hari nk'amadepo nka 12 nka 13
nta mafaranga akibona byatewe n'iki abaturage nta mafaranga ari kubonekamo
none se iyo mafaranga abuze bihita agaciro
cyane ndetse umuntu uza toni tubwe 30 akamucyumwa agacuruza nka toni nka 10 akagucuruza ibiro nka toni ku munsi ndabona gucuruza nka 500 ku munsi nkuba nta mafaranga nk'ubu ku mashini wakoreraga nka 5 ku munsi ariko ni 2500 bibiri akigenda
ubona nko ku kiro haragabanyisaho amafaranga angahe
ku kiro kintu cy'ubuntu ubona kiro ni 600 mbese buno cyaba kigura 200 noneho ni 600 kandi ntabwo ntikibona n'abakigura
bamwe mu bakoresha imashini z'ikibinyampeke bakorera ku madepo yo muri mbuga ngari mu murenge wa Gisenyi bavuga ko nabo batagikora nk'uko bakoraga kuko abakiriya babo b'imena babaga ari abanyekongo kuri ubu batakiza ari benshi nitwa Claude Ganza Munyamagana mukomeze kunurugirwa na gahunda za Hadjiji rya Amerika
urakoze Claude kandi naho abantu indwi nibo bakomeretsa abandi batatu barapfa mu gitero abagwanyi baba mayimayi bagize mu ntara mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge muri sekitere y'Itombwe iteritwari ya Mwenga intara ya Kivu yepfo igisirikare cya Congo kiraba mugenzi wacu Vedast Ngabara tugira ibindi
abagwanyi mu mayimayi bayobowe na generali Kivukira Mutetezi bakunze kwita Ebwila afatikanyije n'abagwanyi b'abarundi rwa FNL kuva ku mugoroba wa gatandatu n'uyu munsi w'icyumweru bagabye ibitero bitandukanye mu mihana y'abanyamurenge batwika amazu bica abaturage ndetse banyaga n'inka nk'uko bitangazwa na mutware Rwakuranwa umuyobozi wa lokalite ya Nkanka
ejo ni mugoroba wa saa 10 nibwo baje bija mu muhanda wa Njanja baratwika baraturage bajyaga baratambuka bagera mu kurambo baratwika baratambuka bagera ku kirundi aho bita mu marundo baratwika aho bane muturage uri kugenda batwica baramagara zamuka none ku gitondo bagera aho bita mu kivundo baratwika nica abantu none mu gitondo barasa bagera aho bita mu ijanda baratwika aha kandi ndakubita bagashobora
abo muzi bakomeretse ni bangahe
kuvejo hakomeretse abantu barindwi yari bamaze gupfa abantu 3
tuvugana n'umuyobozi w'abagwanyi bo mu mayimayi generali Ebwira yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko impamvu zitatu abagwanya yubuye bagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko imihana yo mu turambo mu marundi batwitse yarimo abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashinja ubugizi bwa nabi generali Ebwira yagize ati bishe abaturage bo bakongomani 11 bafite imyitozo ya gisirikare mu mwana w'umuturambo marunde yo gusama igihugu cya Congo basahuye abaganga batagira imipaka abanyamurenge bahakana ibivugwa na generali Ebwira ahubwo bakamushinja yuko ari abanyapolitike bamukoresha kugira ngo yangaze abanyamurenge kuko si bwo bwa mbere abagabyeho ibitero Chef Muhire Meshaki n'uwo muri lokalite ya Turambo Ebwira ashinja gucumbikira abagwanyi
katumye atenga imihana ni bwa bugome bavukanaga kuva kera muri mirongo itandatu n'ine igihe batangiye kwica abantu muri murere igihe bicaga bamushishi twadupangiye bande igihe bica abanyagatongo twadupangiye bande igihe bica abanyamugongo twadupangiye bande igihe bica abanyakirumba twadupangiye bande izo rero ni ibinyoma byambajura
Chef Mutware Rwakuranwa avuga yuko abo bagwanyi bo mayimayi babateye banyura hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta ya Congo FARDC mbere yo gutwika imihana yo mu marunde na kivogerwa ariko abasirikare ntibatabara
kugera aho bita kundani kugera aho bita kwita hari kazi sirikare iyo mihana yahinge ya twitse iri hagati y'ayo makayagisirikari n'umwe kengari kayagisirikari aho watwitse n'undi mukizegerwa n'ayi kayagisirikari mu mutunge
tuvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bwatabaye kuri kino cumweru busanga abagwanyi ba mayimayi bahunze berekeza Nyabindi. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri kano karere k'imisozi miremire buvuga yuko abagwanyi ba mayimayi mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kwica abanyamurenge barenga cumi ndetse banyaga n'inka zirenga 2000 muri sekiteri ya Rurenge, Itombwe, Nganji ndetse na Tanganyika. Vedaste ngabo kugizwe ijya America uvira mu taraki bw'amajyepfo.
Akoze Vedaste nashimira mu mwese banyumanye bishwe ijya America mwateze amatwi ya makuru kuri no standa shimira naba kugenzi banje hano kwishwe ijya America badushikiriza makuru havugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi. Aho niho turangirije ibiganiro na makuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimira ndabifuriza umunsi mwiza mukomeza mu vyiza radio ijwi ijya America. I'm shining on a night.